umutekano w'iwanje muri kino gihe n'ikikijwe n'uwo abandi barundi benshi ubwabo majambo aravugwa yuko ushobora kugandaza umwanya wa n'umwanya ibyo utangaza kuko hano mu Burundi turabimenyereye ko abantu bagandagurwa gusa ikibabaje ni uko bagandagurwa ntibimenyekane ni bande babagandaguye icyo umuntu akora rero iyo umuntu yumvise amakuru nk'ayo ntayafata minenego yagerageza gufata ingingo zo kurinda umutekano wiwe uko ashoboye kuvuga umutekano w'umuntu bwa mbere ni wenyine ubwiwe inzego z'umutekano naho zikora zikazongera ku ngingo umuntu wenyine ubwiwe yafata
hari ingingo mwebwe mwashobora kuba mumaze gufata canke leta y'u Burundi yo bimaze gufata kugira ngo ikingire umutekano wanyu bimwe bikomeye birushirije
sinovuga ngo uko bumvise amajambo canke ibihuha niko hacafatwa ingingo ako kanya mugabo jewe ku bwanje nirinda kugira amambuma atagira atakintu kininiya asana nirinda kwitembereza ngakora ibyo ntegerezwa gukora ahasigaye nkacana muhira nkitekerereza nkarindira ibikurikira
muravuze ko batokurikiza amajambo canke ibihuha birashobora kuba ari ibihuha
yega kenshi ngo rukuru kuri burya niba inkuru ntawe ushobora kubifata minerego tuzi yuko hano mu Burundi tumaze kubona ahantu abantu bicwa harimo abategetsi harimo abantu bakomakomeye mu gisirikare bafite nk'ifite rya generali urabona nka Hafsa Mosi yari umushinga w'amateka muri East African Legislative Assembly n'abandi kandi bose urumva ni abantu baba bafite ababacungereye umutekano urumva rero ntabwo wo kwicajara havuzwe ibihuha yuko umuntu hoba imigambi yo kumugandagura ntawe wifatanya imenegwe umuntu abifata uko agafata ingingo abaje gufata zo kugerageza kongereza kwicungera umutekano
mwebwe gushika ubu hari abantu mwikeka canke imirwi mu wamwikeka ishobora kubagandagura
urabona ibya hano mu Burundi biragoye abagiye baragandagurwa hamwe wumva ngo nabangona bari hanze abandi nabo ngo nabari indani urumva ntushobora kumenya neza ibyo ari byo mu gihe atamatohoza yabaye akerekana by'ukuri ububisha bumaze kuba cyangwa bumaze imyaka ingahe buri ko buraba bukorwa n'abandi rero atamuco uhagije uhari icyo umuntu akora gusa ni ukwirinda uko ashoboye kose
hari n'amakuru amaze iminsi atangazwa avuga ko abanywanyi mugambwe abanywanyi b'urunani rwanyu wa Mizero eka n'abari inyuma y'uruhande murongoye rwa FNL bakubagurwa canke bagafungwa eka bakagirizwa ibyaha amakuru avuga ko bashobora kuba batakoze ayo makuru niyo
rwose uwo muri amezi abiri yonyine ahetse garamaze gufunga abantu barenga 30-40 abantu ngo bafunze bakabafata ngo babagiriza ngo inama ngo tutaretse n'amategeko mama bagashaka kuzana ngo nta bwambwe dufise bitwaza ngo ubuzima ni ngo bihana n'amatora mugabo ibyo byose urumva yuko ni ibyitwazo bishingiye ku mategeko asomwa uko atambitse kuko ibyirirwa shingiro nimba rivuga iby'inani mu gihe cy'amatora urunani iyo rumaze kuba rukajya mu matora rukaronka ayo majwi rubandanya ari uko nyine ruyi hanyuma n'ikindi naco ni uko iruhande y'ibyo amatora amaze kuba bamwe bamwe bose barabandanya imirimo ya politike kuko n'uburenganzira bahabwa n'ibyo shingiro none nk'abigenga turi mu nzego uyu munsi leta yosigura gute canke umutware uyu canke uriya yosigura gute ko bavuga ngo rwasa ni ubushingamateka nta burenganzira afite bwo kubonana n'abantu mu gihe kugira ngo umuntu abe umushingamateka n'ibiburiburi aronka amajwi 50,000 bata rero Amizero abantu 30 ni miliyoni 150,000 abo bose rero ngo nta burenganzira bafise bwo kubonana n'abo batoye n'abatuwe ntibafite uburenganzira bwo kuvugana n'abo bantu bashobore kubasemukira koko
mu banywanyi b'Amizero hariho abahagarikwa bakoze ibyaha hariho abagirizwa ko aribo baganaguye umutama mu minsi iheze w'imyaka 70 ayo makuru niyo
ukurikiranye abari hafi yaho baravuga yuko ibyo byabaye imbarutso yo kugira ngo bafata abantu kuko bari basanzwe bipfuza icyoba cyose cyotuma babashyira kwiminwe mugabo icyo nemera ni kimwe umuntu uwo ari we wese nta n'umwe ashobora kuba hejuru y'amategeko akoze ibyaha bikagaragara ko yakoze ibyaha ko yo bihanirwa n'ibintu bisanzwe rwose mugabo ukagenda ugasanga abantu bari mu kabari ugafata ngo bari mu nama dushobora kwerekana icegeranyo cy'ibyo bariko baraganira ko ntiwerekanye urutonde rw'ibibazo bariko bariga bari mu kabari nk'abandi bose zakabarwa ngo barimo bonyine kuki ibyo biba aha bikaba hariya bikaba n'ahandi rero nuko bavuga ngo bitwa ngo n'amategeko bakurikiza mbwa badakora ayo mategeko ariko baravuga ko bakurikiza ntahamagaragara ni bimwe nyine byo kwitwaza igikenye by'ibyo bita n'ibifashe ikirindi twatwara dukora ibyo dushaka icyo cyonyine
mu gusozera nshaka ndababaze abanywanyi ba mizero cyane bo ruhande murongoye mubamenya gute barafite amakarata
amakarata si ngombwa mugabo barundurazi urundi ni buto turazi none ko amizero ko ari ikintu cyabayeho nyine kubera ko gahoto nyine k'ubutegetsi imigambwe ko bayisambaguye uko bishakiye hanyuma abo bavuze bati nibo barongora imigambwe kumbure abanywanyi ntibabakurikire abanywanyi rero bumva barazi nanjye kuva kera aya manama n'abavuga nibaza ko nta muntu yagiye ngo ajye ku kibuga ngo agirishe inama n'iki n'iki kandi noneho inama n'uburenganzira bw'uwo ari we wese mbese numva yuko abantu baba bagiye kuramutsa umuntu kubera yabuze uwiwe bigaca byitwa ko bari mu nama bagafatwa bagapfungwa nk'uko byabaye i Makamba numva yuko abantu baba bari mu kabari bariko barisangirira agacupa ngo bafatwe ngo bari mu nama nk'uko byabaye Ingozi aho rero muri dosiye ukarondera icyo bandikamo bakabura wabaza abatwara bakubwira ngo icyo kibazo ngo gifitwe nabo hejuru urumva yuko na bwa bucamanza bwacu ubwabwo burabura uko bubifata bugategekwa imanza buca ibyo nabyo urumva ubutungane butigenga ubutungane budashaka gutunganiriza by'ukuri abanyagihugu urumva yuko demokarasi iracyari kure nk'ukwezi
murafise amabanga akomeye cyane rwose mu nama nshingamateka ikintu mugiye gukora cyane ikintu mwibaza mwakora kugira ngo niba hariho abanywanyi banyu bahohoterwa eka umutekano wanyu nawo nyine udacungiriwe cyane rwose ikintu musaba muri iki gihe niki mu kanya gato
ikintu dusaba ni uko umukuru w'igihugu n'umugambwe akomokamo ni uko bumva yuko buno Burundi ari Uburundi bw'abarundi bose hanyuma bakarekera uwo ari we wese uburenganzira bwiwe bakareka imigambwe ikitunganya yo nyine ntibashake yuko imigambwe ikora nk'uko umugambwe CNDD-FDD ubyifuza abanyamigambwe akaba aribo bitorera babarongora ntibabagenerwe n'umugambwe uri ku butegetsi intwaro igatwarira bose abari mu nzego bakumva yuko inzego z'igihugu zitandukanye rwose n'imigambwe bakomokamo umwe wese agakora kugira ngo iki gihugu gitere imbere nayo bagumye muri ibyo byo kumva yuko umugambwe muwurutisha igihugu mu by'ukuri ni hamwe tuzokwama twibaza ngo twagize intambwe imbere tugasanga twasubiye inyuma
Agaton Rwasa mukuru wa urunani amizero akaba n'umukuru wa uruhande urundi ruhande wa FNL murakoze cyane rwose ku kanya mwaduhaye
murakoze namwe